Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwaramutse neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Uyu munsi ni kuwa mbere itariki ya 9 ukwezi kwa 7 umwaka w'2018. Usibye kuri FM muratwumvira ku mirongo migufi kugera saa 2 kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Amakuru: FPR yahisemo abazayihagararira mu matora y'abadepite.
Inteko turifuza ko turabasaba ko mukwiye kongera imbaraga muri uko kubaza, gukurikirana n'ibi byo dushinzwe kuba dukora uko tubikora ariko bikorwa.
Uyu ni umukuru w'ishyaka FPR Inkotanyi Paul Kagame mu nama ya Biro Politike y'ishyaka ayobora. Amakuru yo mu biyaga bigari abanzirizwa nayo hirya no hino ku isi.
Urakoze cyane Thomas Kamirindi. Makuru avugwa hirya no hino ku isi mugiye kuyashikizwa na Oriane Tangishaka. Tuyahere muri Afrika. Abategetsi ku mpande zibiri zitavuga rumwe muri Sudani y'Epfo baraye bapfundisa amasezerano y'amahoro hasubiza Riek Machar yahoze ari icegera cy'umukuru w'igihugu mu mabanga yiwe. Ayo masezerano azanye akizero yuko intambara yari imaze imyaka 5 muri ico gihugu ashobora guhagarara. Inyuma yaho abashize umukono kuri ayo masezerano y'umwumvikano yarahagariwe na perezida w'Uganda Yoweri Museveni na perezida wa Sudani Omar al-Bashir. Umushikiranganji wa Sudani y'Epfo ajejwe imigenderanire n'amahanga Aidedir Ahmed yatangaje ati amasezerano yapfunditswe yashizeho ivyegera vy'umukuru w'igihugu 4. Babiri bari bahasanzwe, hongewe ko Riek Machar agiye mu kibanza cicegera ca mbere c'umukuru w'igihugu hamwe n'ugira 4 akaba ari umukenyezi wo mu migwi itavuga rumwe na leta. Ayo masezerano agamije guhagarika iyo ntambara yatanguye mu mwaka w'2013, aho haba ukutumvikana hagati y'umukuru w'igihugu Salva Kiir n'icegera ciwe Riek Machar. Yamara amasezerano asa nayo baraye bapfunditse yarashizwe ku rukumu mu mwaka w'2015, ariko inyuma yaho ntiyubahirizwa. Intambara muri Sudani y'Epfo imaze guhitana abantu 2,000,000 atesha ingo iyo ntambara itesha ingo abandi imiliyoni zishika kuri 4. Abangana n'imiliyoni 2 basavye ubuhungiro muri Uganda, Kenya, Ethiopia, Sudani na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Sentare ya gisirikare muri Israel yaraye iciriye urubanza ingenzi y'umuturke yagirizwa kuba yinjije amafaranga muri Israel mu ntumbero yo kuyafashisha umugwi w'abagizi b'iterabwoba bo muri Palestiniya ba Hamas. Abajejwe umutekano bahagaritse uwo mukenyezi yitwa Ebru Oskan ku kibuga c'indege c'i Tel Aviv ku itariki 11 z'ukwezi kwa 6, aho yari kagerageza gukurira indege asubira muri Turkiya. Umushikirizwa manza wiwe yabwiye intaramakuru Reuters yuko Oskan yimwe uburenganzira bwo kuvugana n'umushikirizwa manza wiwe mu kiringo yamaze cyose mwibohero, kandi ntibamubaza ibibazo mu rurimi rwe rw'Ikigiriki bituma atishura neza ibibazo yabazwa. Inzego z'umutekano muri Israel zivuga ko uwo mukenyezi Oscar abangamiye umutekano w'igihugu cya Israel, kandi ko afise imigenderanire n'abagize imigwi y'iterabwoba. Ntibatomoye neza imigwi y'iterabwoba iyo ari yo, ariko ibinyamakuru muri Israel bivuga ko ari umugwi wa Hamas. Ugo rubanza ruje gutosekazana cyane imigenderanire hagati y'ivyo bihugu yari isanzwe itifashe neza muri iki gihe. Ibiro vy'ubuserukizi bwa Amerika muri Haiti busaba abanyamerika bose baba muri ico gihugu kuguma mu mazu yabo kugezaho bahawe ayandi makuru. Iyo ngingo ije inyuma yaho hadutse imyerekano y'abanyagihugu muri Haiti bariko biyamiriza ingingo ya leta yo kuduza ibiciro by'ibitoro. Ejo ku munsi wa Mungu abari mu myerekano baraturiye amapine y'imiduga mu gisagara cya Port-au-Prince. Mu kigwati kiri hafi yaho i Pointeville abantu barasahuye amaduka baraturira imiduga imbere y'ihoteli ikomeye, bongera bagabisha ko bagiye guturira ibiro by'inama nshingamateka. ejo kuwa mungu ubushikiranganje bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amahanga bwagabishije abanyamerika baba muri Haiti bababwira kudafata ingendo bagana ku kibuga c'indege bataramenya neza niba indege bafata yari kuguruka uwo munsi kuko ikibuga c'indege cyari cyugaye. Ni mu gihe bamenyesha kandi ko ikibuga c'indege kidafise amazi canke imfungurwa bikwiye mu gihe abojayo bohava bataronga uburyo bwo gusubira inyuma. Naho ku munsi wa gatandatu umukuru w'igihugu Jovenel Moïse yari yahagaritse ingingo ya leta yafashwe yukuduza ibiciro by'ibitoro ku bice 49%. Abanyagihugu barabandanyije imyerekano no ku munsi wa mungu. Abantu batatu baraguye muri iyo myerekano yatanguye kuva ku munsi wa gatanu w'indwi iheze. Amakuru hano kwiradijwe rya Amerika arabandanya. Mu Buyapani abajejwe ibikorwa byo gutabara imbabare mu Buyapani baraye babandanyije ibikorwa byo kurondera abandi bantu imisozi yoba yaraguye ko inyuma y'imvura y'isegenya yamaze iminsi itatu igwa muri ico gihugu mu ndwi iheze. Iyo mvura yahitanye abantu bashika kuri 80 mu bumanuko bushira uburengero bw'ico gihugu. Abantu barenga kuri 50 ntibaramenyekana amarengero yabo kuva iyo mvura y'isegenya iguye mu turere tw'uburengero no hagati na hagati mu gihugu cy'u Buyapani. Ibiro by'ibihugu bijejwe ibirere byasohoye itangazo ryo kugabisha ko hariko haragwa imvura yakataraboneka mu gihugu nyinshi cyane kuva mu mwaka w'1976.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Musure n'urubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com naho murasanga amakuru n'ibiganiro byacu. Mukanya gato na makuru yo mu biyaga bigari. Biro politike y'ishyaka riri ku butegetsi mu Rwanda FPR Inkotanyi ejo yarateranye i Kigali yerekana abakandida bazarihagararira mu matora y'abadepite ateganijwe mu kwezi kwa cyenda gutaha. Asumta Kaboyi araduha ibindi bisobanuro.
Mu badepite 70 bazagarira umuryango wa FPR Inkotanyi bazatorwa mu kwezi kwa cyenda hagaragayemo amasura mashya kuko amazina yaramenyerewe mu nteko amenshi atagarutse. Bamwe mu bari bamenyerewe mu bikorwa binyuranye by'inteko batagarutse harimo nka depite Mutimura Zeno, depite Kayiranga Alfred Rwasa, depite Mukazibera Nyesi, depite Mukayirwa Constance, depite Mudide Emmanuel na depite Moranyiteho Bari. Kuri liste nshya hagaragayemo bamwe mu badepite bari basanzwemo cyakora hazamo n'abandi bantu bagiye bumvikana mu yindi mirimo ya politike nyuma bakaza kuva muri iyo myanya. Muri bo hagaragaye madamu wa Maria Odetta wabaye guverineri w'intara y'Iburasirazuba akavamo abo umuyobozi mu biro bya ministre w'intebe umwanya yasimbuye mu minsi ishize. Hanagaragaye madamu Mpembye Mungu Winifrida wigeze kuba umuyobozi w'akarere ka Musanze nawe akaba yinjiye ku rutonde rw'abadepite bazahagararira umuryango wa FPR Inkotanyi. Hagaragaye kandi Bwana Kanyamashuri Janvier yigeze kuyobora ikigega cya leta gishinzwe gutera inkunga abarokotse Jenoside FARG. Nyuma ambasaderi akaba amaze igihe atumvikana muri politike y'u Rwanda. Perezida Kagame akaba n'umuyobozi wa FPR Inkotanyi yasabye abazahagararira FPR mu nteko ishinga amategeko gukurikirana ibyo guverinoma ikora. Uyu muyobozi yasabye abazahagararira uyu muryango kuva mu biro bakajya mu baturage.
Inteko turifuza ko turabasaba ko mukwiye kongera imbaraga muri uko kubaza gukurikirana nibi byo dushinzwe kuba dukora uko tubikora ariko bikorwa. Ariko none mujye mu ntagihenda ntabwo ari kubibariza mu biro abantu bicaye gusa ugomba kugera na hatari ya conditioning. Afata uri amuyaga wo mu giturage ni na uryoshye kurusha. Yewe reka mbabwira ndabihanangirije. Abankurikira nagiye mu giturage bakagenda bakabona ku munsi mu mwaka cyangwa nabonetse nagiyeyo. Ntimukajye munkurikira ndabihanangira. Cyangwa ngo muhinduke abaherekeza bagiyeyo gusa ugasanga batatse bahariye imihanda. Mwagiye mwiharura ntanajyayo.
Umuyobozi wa FPR Inkotanyi yanagarutse ku ijambo yavuze tariki ya 4 z'ukwezi kwa 7 ubwo hizihizwaga umunsi wo kubohora igihugu. Asaba inzego za leta rw'abaturage baturiye ku mipaka igabanya u Rwanda n'ibindi bihugu ibyo bakeneye byose mu rwego rwo kubarinda kujya kubishaka mu baturanyi.
Niba abantu batuye ku mupaka agomba kwambuka kujya gusaba service nabo nabande batafite hakuriye umupaka mu kuvuga amashuri namavuriro namazi niki ntabwo umuntu ajyambo ku mupaka ngo agiye kuvoma amazi hakuriye umupaka ngo wabo ntahari muhamazi twumva kuba amashanyarazi niba tutaranabigeraho niba kubera ko hari amikoro make yoke icyo ni ikindi kibazo nabyo tubyumve dutyo tumenye ngo nokubera ko tutaragera ku bushobozi turacyafite ikibazo ariko tugomba kugaragaza ko turiho tubishaka dushaka kubigeraho.
Abadepite 70 nibo batoranijwe kuzahagarara umuryango wa FPR Inkotanyi muri 80 basabwa, abandi 10 bazava mu mitwe ya politike yifatanije na FPR Inkotanyi ariyo PDI, PSL, PPC, IDP na PSP. Inteko ishinga amategeko y'u Rwanda igizwe n'abadepite 80 harimo 53 bava mu mitwe ya politike yemewe mu Rwanda, 24 batorwa mu nzego z'abagore, umuhagarariye abafite ubumuga ndetse na babiri bahagarariye urubyiruko. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika,
Kigali. Ishyirahamwe ryitwa Fondation Joseph nishyira imbere ryahaye abana b'Abarundi barenga 350 b'impunzi baba mu miryango ikennye mu mijyi ya Kigali na Nyamata mu Rwanda imfashanyo yo kubarihira amashuri. Ni inkuru ya Pierre Gravel, niyo nkuru ari mu Rwanda.
Tubashije kuronka iyo ntererano ya Minerval, twarashoboye kuronka ukuntu twiga tumeze neza tutavuga ngo bagiye kutwirukana n'ibindi. Nanezerewe cyane kubona hari abantu bagifite iyo mitima yo gufasha abandi.
Abo bana ni bamwe mu bari ku rutonde rw'abandi banyeshuri barenga gato 350 biga mu mashuri mato mato n'ayisumbuye bagize amahigwe yo kurihigwa amafaranga y'ishuri kuva mu mwaka uheze. Batoye kuko bava mu miryango y'impunzi z'Abarundi itishoboye mu bisagara bitandukanye byo mu gihugu cy'u Rwanda. Ku bw'ishyirahamwe Fondation Joseph nishyira imbere byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ritanga iyo mfashanyo, intumbero n'uko ata mwana w'impunzi w'umurundi atoja ku ishuri kubera ubukene. Ejide ni mubona ni wadiserukira
umuryango wacu urifuza yuko ata mwana w'umurundi w'impunzi iyo guma muhira ngo yabuze Minerval muri primaire na secondaire. Ica kabiri nuko ata mwana w'impunzi w'umurundi bijya kwishura shonje kubera ko bavyeyi batashyizemo umuntu kuziga. Tuje kurira Minerval nyinshi bashiki amajana 59 no baronse Minerval. Ubu rero uko imyaka iza harabaze amashuri kudufasha primaire amashuri mato mato na secondaire amashuri yisumbuye gusa rero nk'abahejeje abavuyemo.
Uwo mugabo afise abana 6 bahawe amahera y'ishuri akamweme ni kose.
Abana bariga twadufisika dushoje tubigisha tumaze guhunga uburyo buraduherana amafaranga araduherana baza rero ari abantu babatabaze kudufasha abana basere mu mashuri bariga tugihunga. Umwana wanje mukuru yiga muri 6e primaire agiye kuja muri 7e yatangiriye muri 7e ino wa kabiri yatangiye mu wa gatatu mu wa kane ubone batangira wa mbere. Hari abandi babiri nabo ntunze ba mukuru wa madamu bo rero bose bariga.
Ubu nawe afise abana 4 barihigwa n'iyo fondation ishiri imbere
badufasha kwigisha abana umwaka umwana yajagezemwo ubusu wagezemwo kandi amahera yishugwa n'iyo fondation nyene yeye mfasha abana 4 nyishura abana 4 afise abana 6 kasigara mpangana nabo bandi babiri radufasha byose no mu migambi y'iterambere
mu gisagara ca Nyamata mu burasirazuba bw'u Rwanda. Iryo shiramwe nyene ryaratanze kuri uyu wa gatandatu imitahe ku miryango itishoboye kugira ngo ishobore kwisononora. Abane bamwe mu bahawe iyo mitahe
250,000 nagomba tuzoshaka inzu ducuruze amagi, ducuruze ibiraya, ducuruze amavuta n'ibiharage bizomfasha cyane kubera gufungura abana bagafungura ucawumva umutima unezerewe. Icyo nzi cyo nta murundi kaza ashobora kuvuga ngo aronse amahera ngo agiye kuyanywera inzoga.
Gora business y'ukucuruza ibi byuma cyclap bibishaje tubishora mu nganda amayizine abihinguramo ibindi byuma bishashe turafungura turabayeho turari inzu irishugwa turafungura neza turarya tugahaha nk'abandi bose ku isoko.
Mu gihe bakeneye gufashwa hari benshi nabajije ubuserukira iyo fondation ingene bahitamwo abakenye kurusha abandi canke ko bose bazohava bashikirwa.
Tafise umugwi w'abantu mu Rwanda udufasha kugendera iyo mihana bakarobanura abantu kamenya ura yatariye nura yariye bakamenya uja kwishura ntacha kwishuri rero dutangurira kubana batari mu ishuri kugira ngo baje mu ishuri. Abavyeyi bafise abana biga muri program nibo duha agatahe kugira ngo bagaburira abo bana. Tubatanga hagati 250,000 gushaka ku miliyoni mu gutangura nini imijyango mwa muzi iraritariye abana bananutse mu batubwire abantu tubagendere turenge bifashe twatere ingoga tubahe umwizero
amafaranga agera ku miliyoni 43 z'amanyarwanda ku mwaka n'iryo shirahamwe ryashize muri uwo mugambi wo gufasha impunzi z'abarundi ziba mu bisagara zitishoboye rihamagarira n'abandi bagira neza cyane cyane abarundi bifise baba mu mahanga guhinduka izijisho maze bagafasha impunzi bene wabo Pierre Clavier Niyonkuru Inyamata ku bw'ijwi rya Amerika
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mugiye imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo mwakurikira ibigano byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25 metero 31 na metero 41 radio ijwi rya Amerika radio ya
Mu Burundi abantu bataramenyekana bari bafite imbunda bateye mu ntara ya Kirundo umwe muri bo yarishwe abandi babiri barakomereka nkuko igipolisi kibitangaza Inkuru irambuye Jean Bosco Ndarurinze
Ikibanza cya mbere cyatewe kiri muri komine ya Kirundo ni ku bunywero bwo witwa Kayizera buri ku mutumba wa Mwenya hari igihe cy'isaha zibiri zibura iminota nka 20 ukabanyagihugu bayivuga Abateye bari bagize umugwi inko imwe yarasishijwe kikaba ari cyo kigwanisho cyamenyekanye ko bari bitwaje muri ico kibanza umuntu umwe yarahasize ubuzima nyine ubunywero arakomereka cyane uyu numwe mu banyagihugu babonye ko vyagenze
ukuvuga kwebwe twagize gusha turi hajya mpande yakajya kabari nyene amatubona umugabo muremure nyine arimo aramanuka gucya yambaye nikoti mugabo mu mwanya twitwaje tuvunduka twirukanka bavuga yuko haruguru kumangazini ya ruguru bahateye tumaze kugenda twirukanka tugende kureba uwo muntu arimo aragera yirukanka mu mema tutazi cyadusanga afite inkoho ahubwo hakujyana tumufate hace havamwe umwe muri twegenye acavuga yuko abonye afite inkoho bamaze gushika hajye nyene baciye bashika hirya hariho abandi babiri tutazi nibo bacaga mu bavuga ngo rasa n'uwo nyene baciye barasa umugabo bitwa Kimasi wa CFIZN uko mudukuta nuwo bitwa Kayizera
mubarashwe uwitwa Nzirumbanje Yohani Berekimasi yaciye yitaba Imana ubwo nyene ikiziga ciwe kikaba caciye kijyanwa mu buruhukiro bw'ibitaro bikuru vya Kirundo uwitwa Kayizera yakomerekejwe cyane n'amasasu ashikanywe mu bitaro bikuru vya Kirundo yaciye yungururizwa mu bitaro bikuru vy'akarere kuburaruko biri Ngozi nubwo ivyo vyashitse abanyagihugu bemeza ko bagerageje guta muri yomi abo bantu imbere yuko bamenye yuko bitwaje ikigwanisho gicira umuriro
baye guhura nyene akajagari katangwa ko hari kabavuga ngo nibisima bije kwiba kujya mangazini tugiye kuri abantu basi twari babiri turasanga bya tugiye kumufata tuzi ngo nigisima bacha hasokorera inkoho tutatasubira inyuma tuyiruka kuza kwiruka dusinye nyuma tutatuna twumva batangwe kurasa ko tutatuliruka
barashe nkakanga
Nakatana twaciye tugira ubwoba bamwe caturirukanka mu bitoke mugabo twagumye ku mapembe y'inzu gucya kuvuga uwo bamaze kumwica yamaze kujya mahasi cyo bakoze gusara amaze nka musaka ibyo bakuramo ntaje twari tuzi twabonye ibintu bikuma birarira hasi gusa mugo bamaze kugenda twaragiye tusanganya impapuro imidokima z'imoto bataye impande yiwe
abanyagihugu bwo ku mutumba wa Mwenya basaba ko amatohoza yotera imbere
abategetsi bamaze kuza bace babahumuriza bagende kuryama abasigaye amatohoza kora yego barakoze amatohoza nubu baracyabirimo ndi bibaza nuko bo bucungira umutekano nyene nkuko tuyifuza
kandi bakabasha kurondera abantu baba bashikuza gukora bakabasha no gutohoza nyene kureba abantu baba barabashe gukora amabi
imwenya barasigwa nuko ubwo busuma goba aribwo bwonyene buri nyuma y'ubwo bwicanye n'igipolisi mu ntara ya Kirundo kivuga ko amatohoza ariko arakogwa ariyo ashobora kwerekana neza ico ubwo bwicanye goba bwaraturutse ko muri ico gikorwa cy'amatohoza igipolisi mu Kirundo kimyesha ko kimaze gufata abagera kuri bane mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe Namakuru ya video kuri telefone igendanwa
Naya bonante
biroroshye cyane Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatano. Ni video y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afrika.
Masekonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse kwijwi rya Amerika.
Ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba burasaba abaturage kwitandukanya n'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Claude Ganza mu Nyamagana arakomeza n'iyi nkuru.
Mu nama z'umutekano inzego za gisirikare n'iza gisivile zikomeje kugirana n'abaturage bo mu mirenge y'akarere ka Rubavu hano imbibi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abaturage barahamagarirwa kutagirana imikoranire iyo ari yo yose n'abashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda baturutse mu gihugu gituranye cya Kongo. Colonel Muhizi Pascal uyobora ingabo mu turere twa Rubavu na Nyabihu yihanangirije abaturage abasaba kugira amakenga ko ari we wese winjiye mu mudugudu wabo badasanzwe bamumenyereye, bakihutira kubimenyesha inzego zishinzwe umutekano n'iz'ubuyobozi bw'ibanze.
Uwuza umutekano icyo ari cyo nkamwe nari ya masasu, kuko mwebwe ntabwo muri ya kategori yo mu zindi ntara bashobora kuvuga ngo reka tugerageze turebe. Ntimwagerageje, si wari ryari kuwa ingiriya ndani hapa? Baragerageje ariko mubereka yuko nta mwanya bafite. Ushaka kuza neza naze neza amanitse amaboko. Leta y'ubumwe, leta yacu nziza iri tayari kumwakira no kumubwira ngo ngwino kora akazi kagendanye n'ibyo wize, nta bindi. Nziki icyo mwanze muracyanga, icyo mwemeye mukacyemera. Ubundi niko kuba n'umugabo, icyo wemeye uracyemera, icyo wanzuka cyangwa.
Colonel Muhiza avuga ko bafite amakuru yuko hari abagishaka kugerageza guhungabanya umutekano, ari nayo mpamvu baburira abaturage hakiri kare ngo hatazagira abashukwa n'umwanzi akabihishamo.
Ntabwo dushaka ikintu kiduteranya n'abaturage cyo kuza gushakisha umuntu wihishe mu nzu, kuko yacumbikiwe n'umuntu wakabaye ari umuntu mwiza, wakabaye wanamufasha akamushyikiriza ubuyobozi bwa leta aho kugira ngo uhagire ka militeri cyangwa se ikigo cya gisirikare. Kuko iyo wafashe umwanzi ukamushyira iwawe ukamucumbikira, ubwo wiyemeje yuko iwawe habaye icyicaro cy'imirwano, siko bivuze? Iyo wemeye yuko umugizi wa nabi aza, abanyarwanda ni bavuga neza ngo ushishira umuroza akakumaraho iki? Kuko ni ibintu tuzi twabayemo kuva 1994 igihe cy'abacengezi. Umuturage wese wageragezaga kwikururiza umuntu ngo ngwino nguhishe ndiyogosenge ndetse wanyu byarangiraga ruko bajyanye.
Cyakora Colonel Muhiza amara abaturage impungenge ko nta gikuba cyacitse kandi ko baryamiye amajanja ku buryo ntabwo babwuka umwanzi yabinjirana, mu gihe hari ubufatanye n'abaturage nk'ubwabaranze mu kurwana intambara y'abacengezi. Avuga ko yorohejwe nuko abaturage n'abasirikare bafatanyije.
Ikindi waba ugenda ufite amakenga n'uburenganzira bwawe kumubaza ngo urinde urava urajya he? Nibyo tubasaba nta bindi. Naho ingabo dufite zuzuye aha ku mupaka zirirwa zirabyara by'indimizi zihanagura imbunda zoza, uzaza mukabona afasha ahantu arahicaye. Hari igihe mutwemera ariko mutwemeriye urugamba rwakomeye, ariko ubu ngubu mwamubona turi aho twigenda tumeze nk'ibintu by'intare bishaje gusa biri aho byarindagiye. Ariko urusasu ni rwavuga nibwo muzamenya ukuntu tubari bari batanga. Kandi murabizi ntabwo ari ibintu twivuga bitaraba. Twebwe twaracyajijwe kandi duhora twiga uburyo twafata mu mwanzi. Uburyo twafata mu mwanzi nta wundi ni ugukubura.
Ubuyobozi bw'ingabo n'ubw'akarere busaba abaturage kwanduza buri muturage bacumbikiye abasohoka igihugu cyangwa kizamo, kugira ngo hamenyekane urujya n'uruza rw'abantu umunsi ku wundi. Busaba abaturage kandi kwitabira amarondo, kuko abasirikare bataboneka ahantu hose kandi akenshi umugizi wa nabi yitwikira ijoro.
Ntabwo tuvuze ngo ugende umwiyahureho umukureho Kalashnikov ugira ute, ariko mubaza iki mugenza nijoro? Ntiwabona bafite n'induru, bafite n'ibikoti, wari ku irondo uri mu ikorosi nk'uko nababwiye cyangwa mu gashyamba, wenda mukanababona bafite n'izo ntwaro ari babiri ari batatu, kuko abo dufitiye ubwoba ntabwo ari abaza gukuraho leta, nta nubwo ari abaza gukuraho pozisiyo ya gisirikare, ni abaza kwihisha mu giturage.
Bamwe mu baturage nabo bavuga ko bamaze gusobanukirwa akamaro k'umutekano, kuko ibihe by'abacengezi byabasigiye isomo rikomeye.
Dukurikije ibintu byinshi twanyuzemo muri aka karere k'Ibirunga, nta muturage warota abona ko ibyabaye kiriya gihe cy'1997 byasubira kugaruka muri ibi bishya.
Umugore mu gucunga umutekano icyo nakora nk'igihe umugabo wanjye arajya kurara irondo, ngomba guteka kare kugira ngo agende kare amenye aho agomba gukorera isaha igenwe yo gukora irondo ayigezeho. Ikindi ni ukubona umuntu nazi nkamushikiriza inzego z'ubuyobozi cyangwa se nkatanga amakuru uwo muntu agafatwa.
Imirenge ya Bugeshi na Busasamana niyo bagizi banabi bakunze kwifashisha bagabo udutero shuma ku Rwanda. Abatuye mu mirenge ya Rubavu na Cyanzarwe nayo ikora ku mupaka na Kongo nabo barasabwa kuba maso bagatanga amakuru ku ari wese bakekaho imigambi yo guhungabanya umutekano. Mu kwezi gushize mu karere ka Nyaruguru ko mu ntara y'Amajyepfo gahana umupaka n'u Burundi, abagizi banabi bahagabye ibitero ubugira kabiri bica abantu babiri bakomeretsa abandi banatwika imodoka y'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyabimata basahura n'imitungo y'abaturage. N'ubwicanyi bwaje nyuma y'igihe gito no mu murenge wa Bugarama mu karere ka Rusizi, abantu bitwaje intwaro bisha abantu babiri bagakomeretsa abandi. Claude Ganza, Munyamagana, Irubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika, siporo n'imikino. Jean-Claude Munyandinda aratwibutsa aho imikino y'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru igeze.
Uko iminsi igenda ivaho umwe, niko amakipe amwe agenda asezera, andi agakomeza icyizere cyo kuzagera kure hashoboka muri iki gikombe cy'isi mu mupira w'amaguru kirimo kubera mu Burusiya. Impera z'icyumweru gishize zahitanye amakipe ane, andi ane abona ingabire yo kwinjira mu kimwe cya kabiri kirangiza. Mu makipe yatashye muri iyi ntera harimo Uruguay, Brazil, Suède n'Uburusiya bwakiriye iri rushanwa. Kwa gatanu w'igishize, Uruguay ntabwo yashoboye kurusyaho imbere y'Ubufaransa. Abahungu ba Didier Deschamps umukino wose beretse Uruguay ko ibyo barimo gukora nta tombora, batsinda ibitego biri ku busa ndetse bahusha n'ibindi byari byabazwe. Nubwo ikipe y'igihugu ya Uruguay yakinaga idafite kawo hariwe Edison Cavani kubera imvune, ibindi bisobanuro babonye nyuma yo gusezererwa n'Ubufaransa, nyamara bari bahize ko butazabahagarara imbere. Indi kipe yagwiriwe n'urugogwe kwa gatanu ni Brazil, yatunguwe n'Ububiligi ku bitego bibiri kuri kimwe. Mu mukino nyaruka no guhererekanya agapira gasukuye ku mashitani atukura, Brazil yisanze wa mwimerere wayo waburijwemo gusayanga kuviramo aho, kuko yashoboye gutsinda igitego kimwe kuri bibiri yari yabanjwe n'Ababiligi. Ejo ndi kwa gatandatu, ikipe y'Ubwongereza nayo yinjiye mu makipe ane y'intyoza y'iki gikombe cy'isi, nyuma yo gufata ku gakanu ikipe ya Suède ikayitsinda ibitego bibiri bitishyurwa. Iyi ntsinzi isobanuye kwemeza abari bagitsimbaraye ku bya kera, bagahora bavuga ko ikipe y'igihugu y'Ubwongereza itishoboye. Umukino watangiye isambiri z'ijoro ntabwo wasize amahoro Uburusiya. Croatia yamaze kubaka igitinyiro mu isi ya ruhago, nubwo byayisabye gutegereza gukiranurwa na za penalti, byarangiye ikuyemo Uburusiya itsinda 4-3 nyuma y'uko iminota 120 yari yarangiye amakipe yombi anganya ibitego bibiri kuri bibiri. Guhera ejo kwa kabiri, urugamba rurakomeza, hakinwa kimwe cya kabiri kirangiza. Guhera isambiri, Ubufaransa buzahura n'Ububiligi. Ni umwanya mwiza kuri aya makipe yombi wo kwerekana uhiga undi muri ibi bihe muri ruhago. Kylian Mbappe uvumbutse vuba, afite inyota yo kugera ku bigwi byakozwe n'umutoza we Didier Deschamps mu myaka 20 ishize. Ese bagenzi be Antoine Griezmann, Paul Pogba, Olivier Giroud n'abandi bazashobora gutsimbura Ububiligi bwa Eden Hazard, Romelu Lukaku na bagenzi babo bameze nk'abariye karungu? Kandi koko kugeza ubu, kuva iki gikombe cy'isi cyo mu Burusiya cyatangira guhera mu matsinda, kugeza ubu ikipe y'Ububiligi ntabwo iratsindwa, yemwe nta nubwo iranganya n'inshuro n'imwe. Ni ugukubita ibangura imeze nka ya mbogo yigize ingunge mu ishyamba rya Rurengamiganyiro, abantu bagahora bibaza ngo izicwa nande. Undi mukino wa kimwe cya kabiri kirangiza uteganyijwe ejo ndi kwa gatatu, guhera isambiri z'ijoro ku isaha y'Kigali n'i Bujumbura, uzahuza Croatia n'Ubwongereza. Croatia irangwa n'ishyaka ritangaje, irangajwe imbere na kabuhariwe Luka Modric, yamaze kwerekana ko nta kipe n'imwe itahangara kuri iyi si. By'akarusho, urwambariro rw'iyi kipe rurimo akanyamuneza na morale yo ku rwego rwo hejuru, nyuma yo kwerekwa ko bashyigikiwe n'umuyobozi w'iki gihugu wanyuzagamo agacinya kadiho ku mukino wahuje n'Uburusiya, akavuga ati mbafatiye iry'iburyo bahungu banje. Ibyo byose ariko Ubwongereza ntibushaka kubyumva, ngo kuko intego yahagurukije i Londres Harry Kane n'abo ayoboye ari ugukora ibyananiye ba John Terry, Frank Lampard, David Beckham, Michael Owen, Wayne Rooney n'abandi basangirangendo bo mu bisekuruza bya vuba mu ikipe y'igihugu Bwongereza. Iherezo ry'uru rugamba rw'ishiraniro ni kuri iki cyumweru tariki ya 15 Nyakanga, guhera isaha 11, ubwo amakipe abiri azaba yarokotse muri demi-finale azahurira ku mukino wa nyuma. Icyo gihe hazamenyekana ikipe y'igihugu igiye kumara imyaka 4 ishengurwa n'ishema ryo kuba umwami wa ruhago ku isi yose. Yari Claude Munyandinda, i Kigali.
Nshuti zacu mwese uko mungana, ndabashimiye cyane. Mugire umunsi mwiza, mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika. Murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.